mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro ncuti bakunze muri 10 ku miganiro vy'ino munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya corona gihangayikishije isi yose. Mu Burundi abantu 8 baraye baturiwe mu mazu yabo aherereye mu ntara za Bujumbura mu Burengero na Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko. Turabigaruka ko handi hato. Muri make kandi ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi Fonds Monetaire International cahereye u Burundi ideni rirenga ku miliyoni 7 z'amadolari.
Baravuga bati ibihugu birafite amadeni menshi mugabo twagira tubiyahebere mugabo amafaranga byahora biriha by'ukuri tubone yuko ataciye aja mu bindi bintu bitaboneka acaja gufasha abanyagihugu bato bato.
Unifostandi Kumana umuhinga mu by'ubutunzi ahanura ko amafaranga u Burundi buherewe yocakora mu migambi y'iterambere itandukanye nkuko vyigeze kuba muri kahise. Ido ni dewa makuru yose duce ku masonga arimwe ayi mufasoni mu Rwanda amaranye imyaka 23 urusasu mu mubiri nayavugwa mu gisata c'impunzi mu Burundi ni mukanyi sase. Kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazi. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi nari koreka mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwira agezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko abantu barenga 1,300 bishwe n'imihari yitwaje ibirwanisho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2020. Bikuvye inshuro zitatu ugereranije n'abishwe iki kiringo nyene mu mwaka w'2019. ONU ivuga ko ibice bibangamiwe kuruta ibindi ari intara za Ituri, Kivu y'Ubumanuko, Tanganyika na Kivu y'Uburaruko. Ubuseruko bwa Congo bugiye gukwiza hafi imyaka 30 burimwo umutekano muke aho abanyagihugu bagirirwa iterabwoba n'imihari itari mike yitwaje ibirwanisho. ONU yagabishije ko bimwe muri ibyo bitero bishobora gushirwa mu murwi w'ivyaha bihohotera ikiremwa muntu. Leta ya Libani yarashinze indwi zibiri z'ibihe bidasanzwe ku gihugu I Beirute, yongera itegeka ko igisirikare gicungisha icamaso uwo wese akekwa kugira uruhara ku bintu byatumye haturika icyo kintu kimeze nka bombe ku kivuko cy'icyo gisagara. Icyatumye ibyo bintu biturika nka bombe ntikiramenyekana, ariko abategetsi ba Libani bibaza ko byatewe n'amatoni y'ubumara bwitwa amonium nitrate bwari bumaze imyaka 6 mu bubiko bw'ico kivuko. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko ico kintu caturitse nka bombe ku munsi wa kabiri cyasambuye imihana yose yaba hafi y'ikivuko. Abantu bashika 135 bahasiga ubuzima hamwe n'abarenga 5,000 bakomeretse. Buramatari wa Beirute Marwane Abudi yavuze ko abantu baharurwa mu 300 badafise aho bakika umusaya. Abatabareje kuwa gatatu bari bakirondera abagihema, mu gihe umushikiranganji wa mbere Hassan Diabe yatangaje Mr. Tikigandaro ku gihugu. Abategetsi biteze ko ibitegere by'abafuye n'abakomeretse byiyongera. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko impunzi z'abanyemali 15,000 zakuwe mu makambi abiri manini ari mu burengero bwa Nigeri mu 2019 zimurirwa mu bisagara bibiri byo hafi y'izo kambi. Umutegetsi wa HCR Benoit Moreno yavuze kuri wa gatatu ko babikoze kugira bakingire impunzi ibitero by'intagondwa zikora iterabwoba. Ayo makambi ya Tabare, Bari na Mangaize yari aha indaro abanyemari bahunze ukicanyi mu gihugu cyabo mu 2012. Uburengero bwa Niger bwakunze kugabwamo ibitero n'imihari y'iterabwoba aho impunzi 10 zo mu makambi ya Tabare, Bari na Mangaize zishwe kandi harapfa n'abasirikare ba Niger bariko barabacungerera umutekano hagati y'imyaka ya 2014 na 2016. Igihugu cya Niger gihaye indaro impunzi hafi 60,000 z'abanyemari zahunze uburaruko bw'igihugu cyabo inyuma yaho hafatiwe n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda mu 2012. Leta zumwe za Amerika mundwi iza izorungikira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi integuro y'itegeko ryongereza ikiringo cy'ibihano byo kubuza Iran kugura ibirwanisho ni mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa byiteguye kwanka iyo nteguro mu gukoresha ububasha bafise muri ako kanama ibihano bibuza Iran kugura ibirwanisho birangirana n'ukwezi kw'icumi itariki ya 18 Amerika ikaba yifuza ko bibandanya umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko Ubushinwa bwiteguye kugurisha ibirwanisho bitari bike muri Iran Pompeo avuga ko ivyo birwanisho bigamije guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati gushyira ubuzima bw'abanyisirayeli uburayi hamwe na Amerika mu mutekano muke avuga kandi ko Amerika izokoresha uburyo bwose bwa kidiplomasiya ifite kugira ibyo ntibibe
arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru y'ijya nino ku isi adushikirije yose nkabibutsa ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa internet rw'ijwi rya Amerika arigo wezi tatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com kuri Instagram yacu ariyo vewa ijwi rya Amerika naho tubaha amakuru tubicishije mu mafoto na video Twitter na YouTube bya radio yanyu ni radio yacu vewa no kuri Facebook ariyo vewa radio yacu abari mu Rwanda murashobora hamba rw'izo mbuga kutwumva kuri FM 103.4 mu Burundi naho mukurindira ko ubutegetsi bidusubiza FM zacu ibiganiro bitandukanye mu byumba ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ikiganiro cyacu turahera mu yavugwa mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi abantu munani ari bo baturiwe mu nzu mu ijoro ryo kuri no wa gatatu rishira uwa kane mu ntara za Bujumbura mu Burengero na Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko I Muyinga muri zone Rugari hapfuye batanu na I Bujumbura muri zone Nyambuye hapfa batatu igipolisi kivuga ko abantu batandatu bamaze gutabwa muri yompi ku mvo z'amatohoza ibindi kuri no nkuru turabaza Elo Julika neza
Inzu yaturiwe Muyinga yari ku musozi na zone Rugari komine n'intara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi abari muri yo bose Serugo mukenyezi wiwe n'abana batatu nta numwe yaharokotse bamwe mu banyagihugu bahaba bibaza ko baturiye inzu bababanje kuboha abagize uwo muryango imbere y'uko bayikonga igipolisi nacyo ne kiremeza amakenga y'abanyagihugu mu butumwa bwanditse bwarungiwe wamenyesha makuru umuvugizi w'igipolisi yavuze ko iboneka neza ko abantu babanje kwegeranizwa hamwe imbere y'uguturirwa mu nzu yabo Pierre Nkurikiye namenyesheje ko amatohoza atanguye kandi ko abagabo babiri b'abanyi b'umuryango wa Rayo Herengetejwe batawe mu yompi ku mvo z'amatohoza ayo matohoza abanyagihugu bamwe bamwe yo mu rugari basaba ko yoba yimbitse kurusha basigura ko batewe umutima uhagaze n'ubugizi bwa nabi bumaze iminsi bwibonekeza muri ako gace ku mutumba witwa Bunywana aho mu rugari nyene mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abandi bantu babiri bari batowe bishwe batemaguwe mu bipande ibisigarira vyabo vyahavuye bica bifubwa akaba atawamenye umwidondoro wabo canke icabahitanye abatuririwe mu rugari hari nk'igihe c'isaha zitanu z'ijoro nk'uko vyemezwa n'igipolisi akenshi abantu baturirirwa canke abomorerwa amazu mu duce dutandukanye tw'igihugu biba bitewe n'imvo zibiri nyamukuru ukwagirizwa uburozi canke ivyumviro vya politike bihushanye Kugeza igihe twateguriye inkuru amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'amasoko yaryo Muyinga nuko atanimwe mu izina mvo ishobora kuba inyuma y'ubugizi bwa nabi mu ntara ya Bujumbura mu Burengero naho ibara ryaguye ku gacimbiri indagano umusozi na zone Nyambuye muri komini Sare hari igihe c'isaha zibiri z'ijoro ziburi minota 15 nk'uko igipolisi kibivuga abana batatu umwe w'imyaka 11 ubundi afite imyaka 8 hamwe n'uw'imyaka 4 nibo baguye mu nkongi y'umuriro itaramenyekana uwayakije Bose baguye mu nzu nta warokotse canke ngo apfe yamaze gushikanwa kwa muganga. Mu butumwa bwarungikwa wamenyesha amakuru umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko abantu bane barimo se babo bana na nyina babyara bahagaritswe n'igipolisi. Nahanye ni vozatu nyubugizi bwana nabi ntiziramenye kana. Eroje uri kaneza ijwi rya America.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ikigega mpuza makungu c'ubutunzi Fonds Monetaire International cakuyeho ideni u Burundi bwari bugifitiye. Ni deni rirenga imiliyoni 7 z'amadolari ya America, no kuvuga ayarenga miliyari 21 y'amarundi. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ry'inama nshingwantwaro Conseil d'administration y'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi Fonds Monetaire International FMI rivuga ko ideni rirenga imiliyoni 7 z'amadolari ya Amerika rihanaguwe ku Burundi. Muri iryo tangazo rya FMI, ubwo rwego rumenyesha ko Burundi buzokoresha ubwo buryo mu guhangana n'ibiza mu mezi 2011 ari imbere. Mu biza FMI ivuga ko abahuye navyo babwirizwa kwitabwaho n'impanuka zijanye n'ihindagurika ry'ibihe meneza magara y'abantu cyane cyane kize cy'umugera wa corona. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Dikumana atwarishe ya migigenga parsem yabwijwe ijya America mu kiganiro cihariye kwiyongera ngo arakarusho ku butunzi bw'igihugu.
Aiba urishura gufya koresha mu bindi bikoga by'iterambere niko byamabimera ku bindi bihugu hoho n'erefe migomba gutanga n'izindi fashanyo mbere zifatwa ibihugu byohangana n'ico kiza cha coronavirus. Mu Burundi hobe migambi tuma za exportation zigwira iterambere kagwira abaguza tunga bakinjira mugana bice bisaba za reforme kugira amadovi asore kuboneka.
Faustin Dikumana yibutsa ko ingingo nkiyo yaheruka gufatwa mu mwaka w'2005 inyuma y'amatora yashikanye nyakwigendera Petero Nkurunziza ku butegetsi. N'ubyo ngingo ifashwe haheruka kujaho ubutegetsi bushasha. Ico Dikumana abona nko kubutera intege mu kunagura ubutunzi.
Na cyagihe bimwe byo kwiga ku buntu no kwivuza ku buntu kugira bihabe muri buka yuko byari byabaye kubera bimwe bita initiative de pays pauvreté zandete baravuga bati ibihugu birafite amadeni menshi mugabo twagira tubiyahebere mugabo amafaranga byahora biriha by'ukuri tubone yuko adaciye aja mu bindi bintu bitaboneka acaja gufasha abanyagihugu bato bato. Niho ari abajya batanga ifasha bavuga ati twe tubona yuko ari karari ibintu bifasha abanyagihugu bato bato. Niho ari wasanga bavuga ati nk'abana kwivuza ku buntu abandi mu myaka itanu cyangwa ibyo by'amashuri.
Mu kwezi guheze perezida w'u Burundi yakiriye intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini. John Peter Pham perezida Ndayishimiye yari yamutumye kuvugira u Burundi muri bene ayo mashirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo kugira ngo asubire kwizera igihugu ciwe. Nawe aravyemera. Denze Imana icegera cy'umuvugizi wa perezida w'u Burundi niwe yabishikirije inyuma y'umubonano.
Nyacyobara mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bera uko tugenda tuva muri bibituza muri byiza aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo ati muri ibi turimo zari byo kugwanya ikiza cha coronavirus zari byo guteza imbere urimye n'ubworozi turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako turakeneye yuko amashira hamwe abantu bose babifuza kudukorana boze tugakorana kuko dufise intambwe nshasha.
Abakurikirani hagufi iby'ubutunzi banavunira kagohereta mu byerekeye inyifato yo kunagura ubutunzi.
Turakeneye kuja kuri ubwo rugero natwe hamwe ideni unakora yije riguteza imbere hamwe ugatiraje todo croissance iraduze bona nkaha nk'uki gihe imwe todo croissance ngene n'ingu yongera mu rundi biri hasi urumva rero ufise amadeni menshi uzuyishura kandi croissance n'imbuti yongera haba hari agahazi kuko urumva baramadeni yo kurishyura aguteye nk'umuzigo kandi iterambere ritabonetse uko byifuzwa abanyagihugu nabo bagashaka kuguma bagwira bicaye bigorana. Urabye n'indi ndege mu gihugu hagati mu Burundi yariko rirarenga riba nini cyane imiliyari 200 irenga.
Ishami horikome rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya Leta naryo ryabwiye ijwi rya Amerika ku iyo ngengo ya FMI yari ikwiye guherekezwa no kugwanya ibiturire. Gabriel Fyiri atwara horikome.
Kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga. Nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro, icyo mufita mu gifaransa enregistrement illicit. Ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu nuko aba babagiye kutubera abasuku ahubwo baca bitaho ibyo abanyagihugu n'igihugu muri rusangi bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution des ressources
amafaranga y'ideni FMI yahebeye Burundi arenga imiliyaridi 21 z'amarundi ni mu gihe y'Uburundi bwari buheranye yose hamwe arenga imiliyoni 24 z'amadolari y'Amerika ayarenga gato imiliyaridi 72 y'amarundi FMI yemeza ko n'utundi twigoro tuzoja turafatwa muri yo ntumbero mu gihe igihugu cokoresha neza iryo deni cahebewe Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu na havugwa umuvyeyi w'abana batatu amaranye isasu matako imyaka 23 asigura ko yarashwe n'abacengezi mu 1997 agasaba leta kumufasha kwivuza no kubona haba mugenzi wacu Claude Ganza mu Yamagana yaramugendeye amubwira uko byagenze
Icyo gihe bakimara kunda saa niho banjyanye mu Ruhengeri najyanywe n'umugabo witwa Mudahakana Theogene wari burugumesitiri wa Karago kubera ko yari azi yuko uwo nabanaga nawe yari amaze gupfa ngeze mu Ruhengeri barahabaga bararibura ubwo rero kuva icyo gihe najyanywe
uyu ni madame Beatrice Muragijimana ku myaka 36 afite ubu 23 ayimaze afite isasu mwita ko yemeza ko yarashwe n'abacengezi mu gihe 1997 we yari afite imyaka 13 gusa y'amavuko avuga ko yarasiwe mu cyahoze ari komini Karago ubu ni mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu ubatuye mu mudugudu wa Nyamikongi akagari ka Nyamikongi mu murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba Muragije Imana avuga ko ni mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe afite abana batatu umugabo yamutanye ashariduwe n'ubuzima
ntabwo nshobora kugenda nta nubwo nshobora no gukora ingaruka arengeraho cyane cyane nuko ntashobora kugira ikintu nakora nta kintu iyi mvura iri kugwa nta kintu nkora cyangwa se nk'iyo nkoze kabiri nikurikiranije ni ukuvuga ngo ngira ingaruka kubera ko icyo cyumweru sinongera gukora mbese ndabangamiwe cyane nk'ubu ngubu mpembwa amafaranga 10,000 muri VIP ariko nk'iyo ari igihe cy'imvura ntacyo amarira
bayaguhemba wakoze cyangwa bayaguha nk'inkunga y'ingoboka
bayampara uko twakoze naya ntunga kubera ko nta kindi kintu mfite n'abaturage
Muragije Imana avuga ko akimara kuraswa yagiye kuvurirwa mu bitaro bya Ruhengeri baramubaga ariko isasu ntiryavamo icyo gihe ngo yandikiwe binini 860 byo kugira ngo iryo sasu ryegere hino avuga ko nyuma yo kumara ibyo binini nta bundi bufasha cyangwa ubuvuzi yigeze abona
ntago nongeye gusubira ku bitaro kubera ko nta bushobozi mfite
binini byose warabibonye uranabikoresha
narabiriye ni nayo mpamvu ukora ukumva rwigiye hino
ukozeho uraryumva ukumva hori
iyo ukozeho uraryumva ukumva ahantu riri
si ikibazo cy'iryo sasa mani imyaka 23 afite gusa ahubwo nta naho gukinga umusaya afite nk'uko abivuga ari mu nzu yabanje kuba makodesha 2,000 ku kwezi nyuma za kuyabura avuga ko beneyo bageze abafata icyemezo cyo kuhimutiza amezi 2 ariko ngo nayo yarangiye atarabona handi yakwerekera arasaba ubufasha
ni nk'ubwiyahuza imbese nakoze nanze kuyivamo na muntu gutarabizi na gitifu akagari nawe yaraje arambira ngo ninsohoke nawe ngira nti nta hantu ndi buje nakora ibyo ushaka icyo nasaba nuko nabona nk'ubufasha nkabona iryo sasu rimvuyemo nkabona naho naganisha abana kubera ko ntaha mfite kandi kubangamira abantu bantije cyane barantije bigeze igihe nabo bashatse gutaha nkababangamira numva ari ikibazo
Muragije Imana avuga ko ibibazo bye yabigejeje ku buyobozi kugera ku rwego rw'umurenge ariko atarahabwa igisubizo
nabibwiye gitifu nasoke arambwira ngo kereka corona irangiye ngo niyo banshakira 10,000 ngo nkaja ikanombe bakarikuramo mbabwira yuko 10,000 ntacyo byamarira kubera yuko kuji kanombe ni amafaranga kugaruka nabwo ni amafaranga kandi bambwiye yuko ikanombe ngo abari ukwigaburira mbona rero 10,000 ntacyo byamara
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanzenze madame Monique Nyiransengiyumva avuga ko ikibazo cy'umuturage atakizi cyakora avuga ko agiye kugikurikirana umurenge ukamufasha ibyo ushoboye birenze ubushobozi bwawo ukamukorera ubuvugizi. Ubuyobozi bw'akagari ka Nyamikongi n'ubw'uyu murenge wa Kanzenze bwabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko Murangije Imana yashyizwe ku rutonde rw'abazubakirwa amazu muri uyu mwaka wa 2021 kandi ko ikibazo cy'iryo sasa amaranye imyaka 23 mwita ko nacyo kigiye gukurikiranwa. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Ganza, turaza kongera mu mpera zano makuru utubwira iby'ingenzi kuri Joe Biden vyitezwe ko azohiganira intebe y'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazo ari mu kwezi kwa 11. Ariko imbere yaho reka tubanze tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ivugwamo ubukene bwugarije imiryango hibarizwamo abana b'abakobwa. Ibi bituma hari ibikoresho by'ingenzi abo bana bataronka. Mugenzi wacu James Jovin yabagendeye bamubwira ivyo bakeneye gusumba ibindi.
Nani fashaje niwe baraduha ntana matayi ariyo n'abana nyine babakobwa babageze mu bigero abandi bakabaha makotegisi abandi ntibayabahe bose bamwe bagaca bahe bishure kubera ivyo bibazo kandi hari abanyeshure batangiye guheba amashure kubera ubukene baba babuze baba bafise mu kibano cyabo.
Ndari umunyeshure w'Induta barandika mu gatanu tuca ndaheba canye na nzenye ubukene nyine bw'amakaye ni karamu mweni mutu mweni na malayo kikatishu mshati mweni yebo zisabze yuna niko kituma jena hepsi shure na hepsi kumbutubu kena joku kena ifungu kwa joku kena ihibirato joku kena imutu niko tegisi masha ananya shure waka hapu kifisa ngomka hali hapo abanya shure muhomu agata atukweri waka hafise hini akachumi ni itanda tuchange na wabali hini akachumi ni hibiri kuko hari ibintu nyene bikunda kubashikira ingorane n'amamuradizi nk'abakobwa rero gacisanga n'umukobwa agezemo wa gatatu ntiyashobora kutangwa ibintu nk'amakotex amacupi ibintu nyene byo gukoresha umwana w'umukobwa gacisanga barabitanze nko guhera mu wa kane kuduga ariko mu mwaka wa gatatu ntibarose cyangwa mu wa kabiri rero twasaba bose muwe mubahe kuko hari abakuze n'abato gacisanga mu wa gatandatu cyangwa mu wa kane ayo mwana afite imyaka 8 cyangwa 10 mukaca mumuha kandi nawe ataragira uburyo bwo kujya hehe mu butinya rero twasaba mubahe bose kuko ntimuzi ubugize nte ubujayo n'utajayo. Ingaruka nyine zo guheba ishure hari abagenzanje bamaze gutwara inda bazitwarira muhira ku bw'ubukene hano n'andi bariko baragenda ku bagabo ariko mu bintu nyene batagomba kubera ubukene gacisanga rero bariko barahura n'ingorane nyinshi cyane zitandukanye. Turaca dusaba rero tukaronswa umutahe nk'ukuntu umutahe twaza turakoresha tukunguka canke bagasubira ku mashure bumva babishatse ariko batabishatse nabo mukaduha umutahe kubera tugakoresha kuko birashoboka kuba udafite umutahe ukabura ikintu wokora ugaca bituma utwara yandi utifuza
naho vyoshitse abavyeyi bakaja kurondera iduhera mu kijiji ntibikunda baca bagira ingorane aha nabo mu nkambi ayo masaka barayugaye urumva n'ibibazo bine duhura twege twiga mu mashure urumvanye nyene n'izo ngorane nta bumenyi tugira ku ishure kubera nyine tuba turi mu bibazo muhira. Icyo yadusaba UN ni kutiratanga ifashanyo ku bana bose biga kubera ifashanyo yo mu wa gatandatu aronka uwo mu gatatu ntayironke kandi baba bangana.
Turasaba UN yuko yogera rusasoma kuri bose bagoye amaso bashaka kuba uri mu ishure amaso akakwankira kweri nkawe rero nka jewe sinashaka kunota ndabibona kuntuzenya ku rubaho nanotera ku bandi mu makaye ibinyegere nyene neza nicyo gituma rero modufasha twagira rusasoma ntawuzi uko vyaba biva kunja muduha ntawuzi uko vyaba biva kuki nta numwe abizi uko benshi twebwe cyagwariye nga mu nkamba maso rero nukuvuga uko modufasha kabisa mukatugirira rusasoma mu nkambi yose uko abana bagwa
amaso sibake ni beshi cyane mudufashe mu birabe kweri naho tugenda ku bitaro nta bufasha turonka nituvugwa kuko amaso kweri aha muhambi nta bantu bavura amaso bari kuko amaso aratandukanye uragenda wigana amaso ajya baguha umuti ugashiramo nandi yamarori ajanye nyene n'ibintu by'imiti yayo kuvuga yuko kwa muganga ntibashaka kuvura hari aho bacaguha ujya muti wa mama bashya mu maso nawo ntuvura gacye usanga rero ibintu bigenze nabi nyine ngo muyagwaye nishobora kurondera umuti nta uronka twebwe nk'inga mu nkambi ntavuga tugomba kugenda kuyagura kuri pharmacy nuronka amahera yo kugenda kugura uwo muti rero turasaba mudufashe kweri turonka ubwo bufasha.
Joe Biden ashobora kuzohagararira umugambwe wa Democrat mu matora y'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaratangaza uwo yifuza kuzogena nka vice perezida nibaramuka batsinze amatora, ariko biranugwanugwa ko mu mugambwe wa Democrat ho barimo abamurwanisha. Muri bo havugwa amazina nka ya senator Kamala Harris wo muri Leta ya California. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Bian Paden asigura ko wahanganye na Biden matora y'ijonja mugambwe agaragara nk'ushoboye kurusha Harris. Inkuru yashizwe mu Kinyarwanda na Claude Ganza Munyamagana.
Joe Biden yagura urutonde rw'abantu ashobora gutoranyamo uwo bafatanya kwiyamamaza wazamubera vice perezida baramutse batsinze amatora. Ni mu gihe hari amakuru yuko senateri Kamala Harris uhagarariye Leta ya California wahabwaga amahirwe menshi kuri uyu mwanya yaba atifuzwa na bamwe mu ishyaka rye. Mu bihe byo kwiyamamaza mu matora y'ibanze, Biden yasezeranye ko azatoranya umugore ushoboye akaba ari w'umwungiriza nka kandida vice perezida bakiyamamaza hamwe. Kuva ubwo yahise yotswa igitutu ngo azahitemo umunyamerika w'umwirabura mu rwego rwo guha agaciro amoko yose mu gihe imyigaragambyo yamagana ubusumbane bw'amoko yari igikomeza gufata indi ntera hirya no hino mu gihugu. Niyambi Carter yigisha ibijyanye na politiki muri kaminuza ya Harvard ati ndatekereza ko bizashishikaza abirabura n'abakiri bato batamwimvagamo cyane bakazaza gutora mu kwezi kwa 11. Nk'umusenateri w'icyamamare Kamala Harris uvuka ku mubyeyi w'umuhinde n'umwirabura w'umunyajamayika babimukira akaba yaranahataniye guhagararira ishyaka rye mu matora ya perezida niwe wasaga nk'uhabwa amahirwe cyane. Cyakora abajyanama ba hafi ba Biden ntibashira amakenga iby'intego no kudahemuka by'uyu mugore. Birasaba ko Harris abanza kwiyunga na Biden kubwo kuba yaramurwanyaga mu biganiro mpaka baheruka kugirana, ndetse abantu ba hafi ba Biden bafite impungenge zo ko Harris yazashyira imbere ibitekerezo n'intego bye aho gushyigikira imirongo migari ya bwana Biden. Birashoboka ko muri iki cyumweru Harris azahura n'abashinzwe ibyo kwiyamamaza kwa Biden kugira ngo abamarize impungenge. Nubwo amaperereza n'ibitekerezo bikusanywa ku bishobora kuva mu matora biha Biden amahirwe kurusha Donald Trump, Jared Leopold ushinzwe kunonosora iteganyabikorwa mu ishyaka ry'abademokrate avuga ko mu gutoranya uwo bazafatanya kwiyamamaza Biden akwiye kwirinda icyo ari cyo cyose cyakurura impaka. Agomba guhitamo umukandida uhamye umwizerwa umuntu uzamushyigikira kuva ku munsi wa mbere, ariko nanone atari wahundu uzahura uvugira abamurwanya. Hagataho abandi bashobora gutoranywa mu vice perezida barimo kwigwaho nka Karen Bass n'umwe muri bo akaba umunyamerika kazi w'umwirabura. Ni depite uhagarariye Leta ya California muri Kongere ya Amerika, akaba ari n'umwe mu bahataniye guhagararira ishyaka. Aranengwa kuba yarakoresheje amagambo asingiza umunyakuba Fidel Castro n'abibumbiye mu kitwa Church of Scientology, kiliziya y'abantu batemera Imana. Abandi banyamerika babirabura barimo wahoze ari umujyanama mu by'umutekano w'igihugu Susan Rice utaherukaga kugaragara cyane mu bya politiki, harimo Stacey Abrams wigeze guhagararira Leta ya Georgia mu nteko ishinga amategeko ya Leta ya Georgia, kimwe na depite Val Demings uhagarariye Leta ya Florida mu nteko ishinga amategeko. Abrams na Demings ariko baranenga ubunararibonye buke muri politike. Patrick Basham ni umusesenguzi mu kigo Democracy Institute ati ikibazo gihari cyangwa urujijo ruri ku kuba umuntu atari inararibonye muri politike cyakora wenda ashoboye mu buryo runaka, ariko nanone utazwi udafite ahandi yigaragaje kandi nanone atakwemeza neza uburyo yayobora Amerika neza gitorwa. Abandi bagore bivuga ko bahabwa amahirwe harimo umusenateri w'umunyamerika ufite ibisekuru ku mugabane wa Asia Tammy Duckworth uhagarariye Leta ya Illinois, Michelle Leanne Grisham warwanye mu ntambara yo muri Iraki ubu ni guverineri wa Leta ya New Mexico, umusenateri Elizabeth Warren uhagarariye Leta ya Massachusetts na Gretchen Whitmer guverineri wa Leta ya Michigan. Amakuru avuga ko mu minsi iri imbere aribwo Biden ashobora kuzatangaza uwo yahisemo nka vice perezida mbere gato y'umuhango wo kwemeza mu buryo ntakuka abakandida b'ishyaka ry'abademokrati.
Akaba ari nungaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Ku izina rya bagenzi banje bose tubashimire ko mwarimu duteze abiri. Yakoze Makibiri ya Bero yegeranije amajwi yatororokanijwe turi mu mihana yacu mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Tuzongereje muri kino kiganiro nk'aho twahereye no munsi mugira umunsi mwiza mu byanyu no mu banyu.